Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Amahoro nshuti bakunze mutwumva muri Ganino hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazoye ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga cuno munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwemenyereye ko iminsi yose ya gatandatu mu kiganiro muri sanga tubahakanya mukatubwira amakuru avugwa aho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi turiko turasozera. Murayanze ino ndwi twabashikirije hari amakuru atandukanye twagiye turaca irya n'ino. Muri iyo harimwo nk'ikibazo c'imyuzurira gikomeje kuvugwa irya n'ino haba mu gihugu c'u Rwanda canke mu gihugu c'u Burundi aho imvura usanga yononye ibitari bike. Twarabashikirije kandi inkuru zitandukanye ku bijanye n'ivyerekeye ukwitegurira amatora mu gihugu c'u Burundi. Amatora kamarampaka ategekanijwe ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu. Muri kirikirane rw'inkuru twari twabateguriye harimwo nk'iyerekeye ishamwe parcelle mari hamagariye abarundi guhindura ingendo ryavuze ko rifise impungenge ko ashobora kuba icuka kibi imbere yuko haba ayo matora. Reka twumvirize ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mucegeranyo cy'ibijanye n'intwaro rusange mu bya politike, umutekano n'agateka ka muntu ishyiramwe parasemme ryakoze mu mezi atatu atangura umwaka wa 2018 yemeje ko umuntu atahawe agaciro bikwiye kuko yibonekeje abicwa, abafungwa hatakurikije amategeko, abanyuruzwa n'ababorezwa igufa hamwe n'abahogwa ivyiyumviro vyabo bya politike. Faustin Ndikumana arongoye parasemme akabona ko atagikozwe mu matora y'ibwirizwa shingiro hashobora kwibonekeza icuka kibi n'ubwicanyi.
C'est dosere uri kurahotera gataya k'umuntu batigeza guhana. Nitwa kubatwa ngo ni exedoze, exedoze nko kumengo ni kintu gisanzwe. Mu bisanzwe umuntu ajejwe intwaro adashobye kwihanganira abantu arongoye nabo badafite ivyumviro vya politike. Uwajejwe intwaro bakwiye kwa yo demission. Turavye uko abantu yumvira ubu turafise nyine impungenge z'uko ibintu bya referendum bititonde bishobora kuzana icuka kibi gusumba ivyabaye ejo bundi mponjo ejo bundi bari ariko bari yanikisha mwarabibonye. Yuko hariho babaye aka ibintu byatasonga baza gutangira abantu basubira bagira gute ivyo ibintu bigaragara nico kitwa turafise impungenge nyene uravye ingene bamwe bavyifatamwo ko babitahura ivyo by'umutekano nuko bishobora kuzana icuka kibi ugasanga abantu barasubiranye mu hamwe hamwe bijya vyabaye ugasanga hari abapfungiye ubusa abantu baricanye itonde urwaruka rurasubiranyemo ruricanye rurabara ugasanga ibintu biragenze nabi. Nico kitwa tuvuga tuti ingamba zofatwa hakiri kare.
Iyo shirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo rinegura igikorwa c'ugwaruka ruri mu migambwe washinzwe gufasha abajejwe umutekano kubutungera.
Urize umutekano abantu bitwa ko bari afiriye ku migambwe kandi na intolerance politiki kiri mu bantu kutihanganyana mu by'imigambwe kandi ari ugwaruka rugishushe ahabo wo kugira ndetse no cavuga yuko ingwane ishobora kwaduka ari nyinshi bashogwara guhura bakagwana wagira gute. Nakubwiye nti igipolisi n'igisirikare mwibwizwa shingiro bya ati a politiki wabigize kwa bigize kubera iki kuko avuga ati nta migambwe mu amurimo none ofisierima uza gucufashwa gute n'abandi bari mu migambwe. Imyitongo no gucungera umutekano nivyo kwitondera discipline militaire ni ibintu byinshi bisabwa urumva ari ingwanisha kuba nyinshi.
Parasemeritewe kandi umutima uhagaze n'amategeko ariko aremezwa ukamengwa igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Ndikumana yibaza nimba hari ico abategetsi bazi ariko bahisha abanyagihugu kuko ngo ayo mategeko ashobora gutera ibibazo mu gihugu.
Ndivuga tubune igihe kidasanzwe ati tugira tukuri kuri nabantu basake mu ijoro cyangwa bagire gute. Basabire kubona kwa rwandanje ubutegetsi bwo rati ibyo byose uyu mwanya bimeze uko. Kandi ntibibe su forme ya ntuze mu mwanya limite uko ibyo birashobora kuba tuti kwere kigihe kiniki mu meza ya nana atatu tubona umutekano ukora ahongwa birarekwe kuko abantu bashobora kwinyegeza aha n'aha ariko baratunganya umutekano mugabo muri tamba kugira ati nitanu n'umwana ubona umutekano mugabo itegeko nk'iryo ugasanga ibikorera tunga ni uko rero ubona ati burya rero muri kasi politiki hari ikintu cy'ikibazo abantu bidegije ati twe tukabakubyara babesha ngo ati turi abapolisi dukanabwira bakaza bakinjira mu ngo bw'umuntu ngo ibiki n'ibiki baje ari nk'abasima ushobora kubimenya gute ibyo byose n'ibibazo ushobora kumenya gute ati haje abapolisi ba vre bemewe n'amategeko canke haje abantu baje kunyaga
ishirahamwe paraseme rihamagarira abo vyega cane cane sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro gukora kugira amategeko ari mu ibwirizwa shingiro yubahirizwe abayarenze nabo bahanwe hisunzwe amategeko atakura abaho bakomoka. Ikindi nuko abajejwe intwaro bo hasi bohimirizwa bakigishwa kubahiriza agateka kabo barongoye bose bataravye ivyiyumviro vyabo vya politike. Twarondeyeho mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira abagire ico bajikirije kuri ayo makenga. Terence na iraje avugira ubwo bushikiranganje naho yari yatwemereye kugira ico ajikirije yavuye atubwira ko bidakunda ko tuvugana kubera afatiriwe n'iyindi mirimo. Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakoze mu gihe rero ku munsi wa kane isi yose izohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru. Ku munsi wa gatatu ishami mpuzamakungu ryamenyesha amakuru batagira imbibe RSF ryarasohoye icegeranyo c'ingene ubwigenge bw'itangazamakuru bwari bwifashe mwaka wa 2017. Mwibaza yuko arinde yavyigenjejemo neza mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Umunyeshuri mwiza yabaye Tanzania, wa kabiri haba u Rwanda, wa gatatu na wabu Burundi. Reka mugenzi wacu Nairobi, hello Jowirika neza atwibutse ibiri mu cegeranyo cha RSF.
Igihugu kiza kwisonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi ni Norvège. Ico gihugu no mwaka uheze nico cyabaye cya mbere. Ikurikirwa n'ibindi bihugu bine navyo nyene biri ku mugabane wa Buraya. Ibyo navyo uko bikurikirana kuva ku cya kabiri ni Suède, Holland, Finland hamwe n'Ubuswisse. Igihugu cha Suède mu mwaka uheze cyari muri ico kibanza nyene cya kabiri. Igihugu kibikurikira ni Jamaica kiri muri Amerika yo hagati. Ku mugabane wa Afrika, igihugu cha Ghana nico kiza mu kibanza cha mbere kikaba kigira cha 23, kigakurikirwa kuri uwo mugabane na Namibia igira 26. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko yase, igihugu cha Tanzania nico kiza ku isonga kigira cha 93. Ariko nubwo Tanzania z'ubwa mbere muri yase, RSF ivuga ko kuva mu mwaka 2015 John Magufuli batazira bulldozer aroye ku butegetsi atihanganiye umuntu numwe avuga ibitandukanye n'imigambi yiwe canke ngo amunegure. Iryo shira hamwe rizigura ko binyamakuru vyandika n'amaradio bidasiba kubugarwa hagashirwaho n'amategeko abuza kuvuga inkuru zimwe zimwe. Mu karere Tanzania ikurikirwa na Kenya igiriya 96. Abategetsi b'ico gihugu bagirizwa kuva mu mwaka wa 2016 kwinyegeza inyuma y'umutekano mu kerinjyane za politike mu guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Muri yase Kenya ikurikirwa n'Ubuganda bw'ijana 17. Ico gihugu kirerwa gufunga abamenyesha amakuru hadakurikijwe amategeko no kubatwara ibikoresho. Sudani y'Epfo igira ijana 44. Ico gihugu cikukiye mu mwaka wa 2011, abategetsi bacu bagirizwa kuba barabujije itangazamakuru gusubira kuvuga ku bibazo bijanye n'umutekano muke buharangwa buri gihe. Nayo President Salva Kiir ubwiwe akaba yigirira iterabwoba ku bamenyesha amakuru yagiriza ko bakora ibityoza igihugu cabo. Igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza cy'ijana 56. Naco kinengwa ko ibinyamakuru vyose bivuga ibidahimbaye ubutegetsi bica vyagirizwa kubiba amacakubiri. Abategetsi bakinyegeza inyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uburundi buza inyuma y'u Rwanda mu kibanza cy'ijana 59 bwagirizwa kuba bwarugaye amaradiyo nka yose yigenga kuva habaye igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu 2015 nuko havutse ibinyamakuru bishimagiza ubutegetsi gusa nayo abavuga ibyo budashaka bagafatwa nk'abansi b'igihugu. Joan Nyanyuki, umuyobozi wa Amnesty International mu karere, asigura ko yabaje kubona ibihugu vya EAC bironka bene ivyo bibanza.
The East Africa countries have really been one of some of the most thriving democracies.
Ibihugu bya Afrika y'ubuseruko biri mu bya mbere byashyizeho demokarasi. Nitwe twarabirwa ko tukaba intangarugero, ariko tuguma dutera intambwe inyuma mu bijanye n'inkingi za demokarasi. Kuko ibihugu byubatswe ku mwidegembyo wo kureka abanyagihugu bagashikiza ibyiyumviro byabo, gukorana n'indongozi no kuzisaba kwerekana ibyo zaranguye. Ibyo nta handi bica atari mu itangazamakuru ryigenga. Ariko imenyezo bitwereka ko tugeze habi. Ibimenyetso by'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiza ibyiyumviro biteye ubwoba. Niko Nyanyuka avuga. Igihugu cya mbere n'icya nyuma uyu mwaka n'umwaka uheze byagumye ari bya bindi. Norvège no muri icyo gihugu cyigenjeje neza kurusha ibindi ku isi, mu gihe Korea ya ruguru igifatwa nk'umunyeshuri mubi kurusha abandi, ikaba yugara urutonde mu kibanza cy'ijana na 180. Ibihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bifite amabwirizwa nshingiro yemera ubwigenge bw'itangazamakuru, icyegeranyo cya RSF kivuga ko abamenyesha makuru bahura n'intambamyi nyinshi. Umuyobozi mukuru wa RSF Christophe Deloire agira ati, ugaragaza urwanko ku bamenyesha makuru ni kimwe mu bintu bibi bya mbere bibangamiye demokarasi ku isi. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Jawirika neza na wenyene arakenuye kutwibutsa ibyari biri muri ico cegeranyo cisha hamwe muzamakungu ritagira imbibe RSF sans frontières yamenyesha makuru ku munsi wa kane bazoba ariko arahimbaza umunsi muzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru. None rero namwe tubagaruke ko ahiwanyu mwumvise twebwe ayo twabashikirije amwamwe hayo naciye ku masonga harayo twagarutse ko ahiwanyu namwe hariko havugwa amaki muri nondwi nk'inkuru tutamenye ziko zirabera ahiwanyu nizahe hama mufisiki muvuga kuri ayo makuru atandukanye twagiye turabashikiriza mu bisata bitandukanye vya bya politike vyaba ivyo kubidukikije canke naho ivyo mu kibano bitandukanye. Akanya ni rwanyu nshuti bakunzi urubuga ni rwanyu muri isanga akaririmbo kambere kamasamba hama cyo twakira amatelefone yanyu.
Matakawa shinanda wachaka mbaru wukombe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio muri kumwe na Joe Diane na Hazwenda Kiremesheje kakanya na inabemereye ko duca tubaha kugira ngo mudusangize amakuru mutubwire ariko arabera iwanyu mugihe ico muvuga kuyo twabashikirije. Rekwa mbere duhe ikaze abe Adelan ari ku murongo. Adelan, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yo nanze ninongeye kubifuriza ikaze kandi kuba mu mwaronso Imana yabashoboze kuza kuri mikrogoma ni ibintu bitunezeza cyane Diane. Turahimbarwa cyane hama nkanezerwa kuba dusubiye kandi guhurira kuri telefone nabaheruka mugisamiranira kuri Radio Bonesha FM.
Adela uherereye hehe wewe?
Temperereye mu ntara ya Rumonge aho ni muri commune ya Bugengero neza na neza. Yego.
Amakuru dusabikaniriza uno munsi nico gira ku uvuga kuyo twabashikirije canke icyumviro gusa ushaka gusangiza.
Yego cyane. Yego ubwa mbere ni nk'icyumviro no gusaba nk'abatekinisi bajejwe iradio Ijwi rya Amerika. Turafite ikibazo neza na neza ahanyene mu ikomine yacu, reka mvuge mu ikomine yacu aho mperereye ku gatumba kacu ahibuyengero. Turafite ingorane ya radio Ijwi rya Amerika, tugize iminsi tutariko turayumva. Abatekinisi barabevoma babidufashemwo barabe ibyuma bizejwe akarere k'ubumanuko mu gihugu cy'u Burundi barabe batudugiriza amarezo cyane rwose. Turababara
uvuga ko
ama emisiyo aca kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro byose ga Adolan canke n'amasaha mwamwe
n'amasaha mwamwe nkaje wahondi tuyikirikirana duciye kuri bande bijya twita bande FM ni kuvuga ntituyumva. Ni ukuvuga rero twashaka rezo zo kuri FM mubadigije cyane rwose. Radio Ijwi rya Amerika iri mu maradiyo adufasha abarundi mutubwira amakuru atandukanye. Nkaryoherwa cyane n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nkasaba ko bikunda nasho mwogisira kuri bande dusanzwe twumva ibiri.
Adelan, reka turaza kubishikiriza abayobozi bacu hama nabo baheze babikurikiranire hagufi, ariko mu kurindira ko ico kibazo kemuka n'uburyo bwinshi ushobora gutura ku Ijwi rya Amerika ariho nko kuri wezitata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com hama igihe c'isaha imwe n'iminota 30 amakuru tuba turiko turashikiriza kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu murayumva ikibiriraho kuri VOA radio yacu muciye kuri Facebook tuba turi live.
David, ibyo navyo bishoboka ku bantu baba bari baba bifashe neza mu kugira amatelefone y'amandroid ku bantu bato bato, rero ucawumva ko bica bigorana. Nico gituma tuvuga tuti turaje duto duto ushobora guhura n'umuntu mutoya mukene ashobora kuba afise naho mwokwiza ico cyumviro broma abatekinisiye bacumve.
Urakoze cyane rwose.
Narya dusanzwe tuzi ko igihugu cya Amerika kiri mu bihugu novuga iby'ubuhinga barabimenyeye cyane.
Urakoze abo byega
bifasha cyane rwose.
Abo byega turaza kushikana ubutumwa hama rero bazoheza barabico kibazo uko gikemugwa. Hama Gadelan, nta makuru dufite yavuye ngaho nyene Buyengero none.
Nico nagombe nshike ko novuga nti Buyengero turi ngaho turatekanye ni komine imwe mu komine novuga nti gifashe neza umutekano wifashe neza ureshe mugabo ibiza biracamwo rimwe na rimwe hagatogwa ibiziga, ariko tukabona ko ari ibintu biva ku bantu usanga ari nk'abasuma ubutunganiro bukaca bukora. Nuvuga nti ni ibintu muri rusangi Buyengero umutekano wifashe neza.
Ivyo biziga uvuze byatowe
cyane naco nabyo gitangwa n'Imana akavura, ariko gashaka kumera nk'akarengerana Imana itatugarukiye. Imvura yari isa n'irengerana, ariko tukagira tuti igihe cyayo kiriko kirarangira.
Ni ukuvuga ko mutariko murayironka cyane,
ahubwo ni nyinshi isa n'iyatwaye imirima ni nyinshi. Ego
hama ivyo vy'ibiziga uvuga ni vyabaye muri inondwe?
Ego ni muri inondwe nyene aho kuvuga ati kuri umutumba nyene mperereye ko abanda hatowe ikiziga canizwe kandi kigatogwa haheze iminsi, aho catowe ahantu kumuya ni ahantu bita ku bigoti mu isoko isanzwe igurishirizwamo intungwa hepfo y'iyo soko.
Urakoze cyane gose Adela hama ubandanye ukunda ijwi rya Amerika naryo rizogukundira ikibazo washikirije kigiye gukemuka.
Cyane gose hama kandi nyakugira Imana Diane tugasaba cyane gose hari ikiganiro mukunze kuba mushikiriza iwanyu mu ntara na cyane cyane umenga ku minsi ya mbere nimba ntihe
ni kuva kwa mbere n'indwi yose kuva kwa mbere gushaka kwa gatanu
twashaka adresse yacu neza neza kugira natwe turonke ngene tuza dutanga amakuru aba ariko aravugwa mu mpingo yacu. Ni ikiganiro numva ko wagiteguye kiraryoshe wumva amakuru avugwa mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Urakoze cyane
adresse
ufise
y'ukuntu twaza dushikiriza ayo makuru.
Ufise adresse email ijwi rya Amerika ni rimwe wandika kuri radio yacu @gmail.com hama ukaba ufise naho ka WhatsApp inimero y'akazi mushobora gutora kumenyesha makuru wose mwa mukenenga hani guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe incenda icenda gatatu rimwe. Urakoze
mumfashe musubiremo
reka kugira ngo duhe akanya abandi Innocent Kimenyi akugumane muhinga bw'ivyuma hama iyo nimero aheze ayiguhe.
Murakoze cyane gose Diane hama muroranirwe muturamukiriza abamenyesha makuru musanzwe mukorana n'abamenyesha makuru bari mu mihingi itandukanye bahoze bakorera radio bonesha FM nakunda cyane ngire nti adere papa buyengera arabara mu
cyane gose ugire umusimiza adelambu biyenge mu biyengero kaho mu gihugu cy'u Burundi mu rumonge trose kandi na Emmanuel ikaze ku jugi America.
Murakomeye ikira komeye pia umuhango tumeze neza nubwo imvura itatworoheje
ntiboroheje gutega Emmanuel
yeye kubona ikiza cy'amahindu twashimye amutore bagira ubusa yaradutabaye mu gihe twari mu kaga araduhumuriza bikomeye
yaradushikirije
inkuru amahindu rwose.
Ya twarumvise inkuru ya biteguye ko yaraciye ku ijwi rya Amerika. Ayo mahindu ni gorubura mu Burundi. Araca yarabusubiye kuboneka none ga Emmanuel muri nondwi canke.
Yabonetse muri cya cyumweru cyashize.
Mhm.
Ariko imyaka yarabagiye, amatungo arapfa, abantu barapfa, mbega abaturanyi b'Abarundi bo bajya bavuga ngo na kamara maza. Byabaye agahoma mu mutwe.
Mhm.
No, no. Umuntu Tomasi umuntu Tomasi kandi rindi ko ntamuherutse aho ni amahoro
arakomeye ariko aranavuga cana amakuru ya samaya n'iminota 30 canke ibindi biganiro nko ku muziki utuzura mwumviriza mu gatondo kwa gatandatu
ntabwo aherutse mu kiganiro muri isanga
arakikora mu yindi minsi itandukanye atari umusika uruhariwe ariko ubwira umviriza izo mwumva katari gake. Ego.
Nuko none Diane.
Sabwe.
Nashakaga kuvuga kuri kiriya cyegeranyo cy'itangaza makuru cy'uburyo ibihugu kiriya cyakozwe n'uriya muryango w'abanyamakuru bigenzura.
RSF aha.
Ntabwo biroroha mu Rwanda mu bijyanye n'itangaza makuru.
Nuti kubera
hari ibintu byinshi ubona itangazamakuru ryo mu Rwanda rinengwa, itangazamakuru ryo mu Rwanda ubona ntirikorera umuturage ariwe ryakabereyeho n'ijisho rya rubanda. Itangaza ryamakuru ryo mu Rwanda ubona ko rikorera leta. Ibyo bintu abaturage turabibona tukabinenga. Buriya niyo mpamvu iyo tugize amahirwe yo kubona umunyamakuru w'ijwi rya Amerika twumva dushimishwa.
Bikorera leta gute umunyamakuru wundi abayigenga nta leta canke abatarabo muri leta ica vuga n'ukuri nivyo yabonye nivyo yabwiwe kandi akabivuga yanabitohoje.
Erega Diane biragoranye ubu gushika ku nguru mu Rwanda. Uri umunyamakuru wigenga ugashika ku nguru ushobora no kubuzwa kwitanga. Ushobora se gushyirwaho igitutu n'abandi bantu runaka ku ruhande. Urangije hari igihe iriya myanya mbona bigatangazwa kuriya ariko bibaza n'aho biba byaturutse habajijwe abaturage mbona uriya mwanya nawe ntabwo u Rwanda rwawubona. Uko nimba umunyamakuru agiye kwaka inkuru gitifu akamubwira ngo genda uvuge ibyo ubonye ngo genda uvuge ibyo ushaka ngo nziko ntacyo uzantwara ahamubaza ku buzima bw'abaturage rusange ugasanga gitifu akangaye umunyamakuru ndetse amwereke yuko nta n'icyo avuze imbere ye. Uriya mwanya nawe ubona ko wakawukemanze wakawugizeho ikibazo. Ndeka nigarutse hani watu muhango.
Uce uvunagura.
Akarere.
Eh? Uce uvunagura kugira duce duha akanya bandi.
Ndagerageza nini?
Eh.
Na akarere kari hagati mu gihugu, na akarere gafite amahirwe menshi yo kuba katera imbere.
Mhm.
Ariko ni na karere kari inyuma y'utundi twose.
Mhm.
Bidutera ipfunwe nk'abanyarwanda.
Hakabura iki kugira ngo gashobore guja hamwe n'utwo turere tundi wumva ugereranye?
Mu bigaragara kagiye kazira ubuyobozi bubi, kagiye kazira amaboko akayoborera, aho usanga ba visi meya cyangwa ba meya batumvikana na njyanama, ugasanga se njyanama ntiyumvikana na meya uriho, ugasanga iramwereka ko hari ukundi kuboko kuri hejuru ye. Ndetse meya akabwirwa ko agomba kuregwa inshuro nyinshi, ugasanga nta guhuza ku hari ngo bakorane n'abaturage, ugasanga byamanutse byageze mu giturage, aho usanga nka njyanama y'umurenge ikuriwe n'umuntu umwe, ariko ugasanga niwe ufite ijambo nyamukuru mu karere kose. Ibyo bintu wajya kureba Diane, ukibaza nimba byateza ako karere imbere. Ahangaha niho naje kureba mu minsi yashize, twagize amahirwe bagira ubusa rwose, buriya ndamushima n'umuntu w'umugabo agenda dutura, hari abantu bagiye bafata ubutaka bw'abaturage afite ijambo rikomeye mu buyobozi, cyangwa se afite umuyobozi wo hejuru mu karere, kugira ngo ndabivugire ejo bundi wumvise ko njyanama nani nyobozi y'akarere ka Ruhango yose yegujwe. Ayo makuru waba warayumvise? Biratangaje kubona.
Uti bitangaje kubera?
Biratangaje kubona inyobozi y'akarere yegujwe kuriya, abaturage ntibabwirwe bati habayeho amakosa ya naya, batubwiye ko ari kimotera, ariko hari byinshi
reka tugarukirize ngaho. Kumbure umucuzo bandanya uronka biciye muri izo nzego nyene. Emmanuel,
murakoze cyane,
ugira umunsi mwiza ngaho mu Ruhango mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze rwose. Emmanuel
ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise kandi na Christiane ku murongo. Christiane, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Amahoro neza. Oriane
ni Diane, urakomeye?
Ni sawa Diane, urakomeye?
Turashima. Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Abandi bapfasoni muri kumwe ngahe Bujumbura, ati ijwi rya Amerika rirabakumbura rikababura.
Ego, ndababwira
ni ukuzura bahimiriza nabo, tukumva utujwi twanyu, tukumva ibyiyumviro byanyu, tukumva ico mugona, tukumva ubuzima mubayemwo.
Ego, ndababwira
nuko. Christiane, ni iciyumviro na makuru dutere utubwira canke nike?
Ewe, ni inkuru atari nziza nabonye. Nari ndiko ndataha ngenda muhira. Hama ndaca ahantu impande y'isengero, hari n'abantu nyine bavuye gusenga. Iyo sengero nta nirikwa ndiko ndavuga, mugabo abo barabibonye. Hariho umukobwa yararengana aho hantu, washobora kuba yaraharenganye nk'inshuro ngo nka nyinshi, ashobora kuba ari ikintu yoba ari kaja kugura. Ariko ukuntu bace bamufata ngo bariko baramubaza ngo igituma yagumye aharengana,
afatwa n'abandi,
yarababa yafashwe n'abapolisi. Hama baramufata. Urumva ko yaragize ubwoko ukuntu abona bariko baramubaza, agaca ashaka kubiyaka ngo yigwanire nyine agire. Urumva bagufashe uragira ubwoba n'ahatacuba wiyagirira. Baramukubita.
Ubona wewe Christiane?
Ego, baramukubita. Munyuma barangize. Oya, isubira inyuma gato, hariho itaxi yarenganye. Kubera yabona uko ukuntu bamukubise, yarameze nk'uyifata ko iriko irarengana, igenda iriko iramukurura mu ibarabara. Hama munyuma baramufata kandi barasubira baramukubita. Hama bashobora barangije kumukubita gutyo, yari yahevye no kuboroga, urumva bari bamubabaje. Basho bamuterera muntu ze muri pick up, sinzi iyo bamujanye, sino kugira ngo iwaba bamujanye. nibaza ko ari muri babandi duhora tubura iyo babatwaye
none uyo mu umwigeme ko umva yari ko ararengana ngaho nta numwe yashobye kumumenya ngo amenye ata muri ino micungararo ngo amenye iki abo bantu bari ko baramukuru uvuga harabumwigire mukabaza ati byagenze gute canke
yane ngahanye biragoye nta numwe yashobye kwegera niyo uri kuravuga uti uwo muntu ashobora ko yagumye harengana kubera yoba mu mutwe ashobora kuba atakwijije akaguma yirenganira n'ibintu bisanzwe cyane naho yoba yarakomeye ushobora kuba ariko aragenda agura ikintu akarengana bari kumuwaza neza ntibari gushobora bamukubita gutyo kandi ikintu kisambabaje Gadiane nuko muri iyo minsi iheze mwatumiye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bariko baravuga ku byerekeye bajya banyuruzwa baravuga ati wenyine atarivugira avuga ati umuntu muzobona bafashe muzotabaze mumutabarize ntagende gutyo mugabo hari aho ahantu hagera abantu ntushoboye kubegera kubera nyine urabona abantu bafise intuze inkoho biragoye ariko rero birababaje
nta kundi Christiane reka tukwihanganishe ko numva uremeje ko ari byo wiboneye nta sinovuga ati ntibyemezo canke nubwo nobisaba ntacu birenza ko kuvyo tubwiye reka tuguhoze kuri uwo mubabaro umva byaguteye
yego kandi n'ubunye ndacasaba Diane baduhe umuco ku muntu banyuruje yitwa Rodrigue
ariko kuvuga ba reka tuze turavuga abo uri kuri doma kuri toki ba bandi
bavuze ko abajejwe umutekano bariko barabikurikirana nyene ni baduhe umuco kugira tumenye kwa kiriho nuko yo batakiriho ego
mbeka tuzogerageze twongere dusubire tubaze twumve ko hari ico barasubira kumenya nyuma yaho bavugiye ko bikiri mu matuhuza ko ararondeza
ego mutwa mukode
urakoze Christiane ugira umunsi mwiza ngahi ujumbura mu gihugu cyo Burundi
ego
ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu turabareka mu kidagadura mukatubwira ivyo mamuse ku mutima amakuru twa turiko turabashikiriza ico muyavuga ko aya bari ko arabera ngahi wanyu tutashoboye kumenya canke twamenya ariko mufise ikindi mushaka kongera ko ni muri isanga yo misi yose ya gatandatu twa dufise na Daniel ku murongo wa telefone Daniel na wewe ijo rya Amerika araguhaye ikadze
ego ndakumva
nimporega Daniel
murakomeye
turashima atagihindutse hazindutse hasana neza cyane gose akazuba kadushwayemo
yego rwose ndumva ari byiza ni na natwe akazuba akavura mu nijoro kagwa akazuba gakeya noneho ngiye ndashaka kuvuga muri uku gufunga ino radiyo yo mu Rwanda Amazing Grace
mugabo mengu uri kuriruka Dani uri kuja he kumengu uri kuriruka
sorry reka ngende gakeya nayindi muntu ntanipfunda atambuka
nagira ngo hari uwo muri ko murasigana
oya
nuko rero
no ubundi byatangiye uriya muvuga butumwa nikora no abanyamakuru ubundi nibo babanze kumuvugiriza induru noneho bamuvugiriza induru noneho ubwo ngubwo bashaka kumushyirishamo
bamuvugiriza induru kubera iki
ya niba bavugaga yuko yavuze ibintu bibi bitajyanye ngo yuko arimo gusebya abantu
acyoze abakenyezi
amakuru nzi yuko baturanye n'abantu babayobozi muri guverinoma no benyegeje umuriro bamaze kwenyegeza umuriro no naho babyihutirimo babishyuhamo no birangiye byageze gutyo bita bifata radiyo noneho ariko noneho hari ikintu cyanshimishije kuba barafashe kiriya cyemezo cyo kuyifunga bigaragaza yuko ubuyobozi n'ubutegetsi butigenga ahubwo hari abari inyuma bo gukoresha urugero nta kuntu ushobora gufata radiyo umuyobozi ngo asabe imbabazi ku muntu utageze hamwe n'inkiko none yarajya gusaba imbabazi
inde asaba inde asaba imbabazi
bavuze ko umuyobozi wa radiyo ameze ngese agomba kujya gusaba imbabazi
Greg ico bavuga ibyo bavuga yaravuze yuko agiye kwitura inkiko kugira ngo bamutunganirizwe ntiyemera ingingo yafatiwe
yarazitabye ariko noneho nkarura rura yagende kumaranga mutima na munyangire ntago geze ikurikiza amategeko cyangwa nk'abantu bigenga urumva nico none mu kuvuga yuko bakoze munyangire bagafata ibyemezo byabo n'amaranga mutima batakurikije ku mategeko urumva ikigo kigenga rero bigaragaza demokarasi mu Rwanda niba ikigo kigenga kura kikagendera ku binyoma ku bintu bagatika umuntu gusaba imbabazi ku bintu bitigeze bihamishwa n'inkiko n'umuntu nabyo ni ikindi kibazo nk'abantu bazi ubwenge kandi bareba kure urumva murakoze cyane
murakoze cyane gose Daniel
kandi mwakoze kunyakira
ugire weekend nziza hamareka ndakure kwibandanye wigendera ndumva ko ukiri kuragenda
Nihangane
na kiazu urakoze cyane gose Daniel hama twakire na Fidel na wenyene ku wundi murongo wa telefone Fidel ikaze ku jugi Amerika
yego murakoze cyane
nimpore nawe
yego nimpore gahoro gahoro ndi Nairobi
gahoro gahoro kubera iki Fidel
ni ibibazo cyangwa abakongomani twagize ibyago biteye ubwoba muri uyu mwaka
gute
nagira ngo nacyo mperaho ariko kwanza mbanje gushimira Ijwi rya Amerika ko mubashije kuntelefona amazina yanjye bwitwa nitwa Rutungisha Fidele ndi umukongomani nturuka mu karere ka Fizi mu ntara y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyepfo ubwo rero ndi Nairobi kubw'impamvu nagira ngo ari nazo nde gushimikira aho iminota ingahe mbabwira njye ndavuga ibyo bibazo cyane nageze umwaka ushize ariko mbere yo kubivuga ndagira ngo sabe kwanza ibyo nanabasabye ubushize mwanya reforme nkiri mu Rwanda mbasaba ikintu kimwe kandi rwose ndimo nagikora nagira ngo nze kugisubiramo nabasabye ko wadushakira umunyamakuru Ijwi rya Amerika mukadushakira umunyamakuru mu karere kacu ka Fizi kugira ngo agashyikiriza amakuru y'akarengane kaza kahaba n'ubwicanyi buhaba intambara ziba zitoraze cyane ku maradiyo rwose icyo ni ikintu cya mbere cyane
ushatse kuvuga iki muri ako karengane gakorerwa abandi hama mukakagiriza abandi ga Fide
yego icyo nicyo nagira ngo mpere ko ako karengane gakorerwa ndavuga ngo amoko hafi ya yose kubera imiyoborere mibi ya guverinema ni hamwe bimwe abarundi bavuga ko ari akantu karakamira iwacu usanga nta mukuru na yari yamuke ahura n'ibibazo ahura gitwatsi cyane nk'isoko kubanyamurenge nyuma byumva tugira ibibazo rwose sinabivuga ngo mbirangize uyu munsi ariko nagira ngo mfate agace gatoya cyane ku byambayeho umwaka ushize bigatuma mva no muri Congo nyine nkaza ubu nkaba nsa n'uwahunze ariko ndimo gukorera Nairobi business byabaye umwaka ushize nari natangiye business njya gukorera hakurya za Kalemi murabona ni hafi na Kivu yacyo nuko haza kwaduka intambara z'abatwa sinzi ko ariko nabo mubita bambote mu Giswahili
abasize nyuma n'abategeko
ubwo baradutera ahantu twakorera amabusiness rwose bica abahungu 15 banyamurenge twabana twararana ku bitanda mbese twabana mu gipango bose babikisha ibipanga icyatubabaje kurusha twirukanwa tujya gutabaza muri leta abakiriya bari bahungiye muri leta abahungu 6 babikiye mu maboko y'abasirikare FRDC babikira mu maboko y'abasirikare imirambo yabo yaraboze kuko nyuma twaje gutuma delegation tugenda n'imodoka ya UN nakuye munisiko tushyikiye dusanga ntibigeze banafata n'imirambo y'abasore bacu ngo bayihambe bose akarengane n'agahinda biratwica ku buryo ibyo ni akantu gatoya mbashije gukonyoraho twikurikiranye tuza no gusanga ni ibintu biri politije n'ibintu byari byapanzwe na leta nuvuga n'umushyikaro w'abayobozi gusa no kubera impamvu z'umutekano ariko ibyo byose byari aho twari abatakira twabwira ati mudufashe rwose dore abantu bacu bamwe barishwa ariko n'abahungiye mu maboko ya leta nicyo kibabaje barishwe icyo ni ikintu cyatubabaje kandi tutazibagirwa mu buzima bwacu mu bintu byagiye bibaho
reka Fide ubundi uravuga yuko wari washatse ko abanyamakuru bacu batandukanye bakurikira ico kibazo reka tuzogerageze turabe tubanze dutohoze twumva uko vyifashe hama nako karere aho vuga hariho neza na neza umuntu arabe ko hari umwe muri bo ashobora kuja kubikurikira nako
yego rwose murakoze cyane muri fiji ibintu bihabera rwose cyane n'ubundi n'ubundi abandi bafite n'abagenzi bose bari akarengane kubera impamvu z'iki zikubera nyine impamvu za leta ariko rero igihe tubabaza kubera ndagukurikira n'ibyo bya amerika maze imyaka cumi hafi nkikurikirana n'ubuho yaje mu kiganiro cyo kubyina zacu twumva rwose nta munsi nshobora kubitegera ngo gusaba ubutumwa bw'amakuru hari amahoro rwose icyo gihe
urakoze cyane urakoze cyane rwose Fidele amakuru muyaronse muyabona muraza muratunungikira kuri radio yacu arobase gmail.com icyo tuvuga ni uko tutopfa kuyavuga uko tutaratohoza ariko dushobora kubikorera ko hama umuntu akaraba ukuraho ukuri n'ahari inkuru
sawa murakoze cyane ndamukiriza abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika mwinshi ndabakunda cyane n'abanyuma bose
urakoze cyane rwose Fidele Nairobi ngaho muri Kenya na wewe ugira umunsi mwiza
murakoze
ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga
Oh mama, oh father, oh nana, I said the way out of the good, no other, Russia, China, you know I wanna control you.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuwa gatandatu muri Isanga urubuga bari rwanyu turabaha akanya mukatubwira amakuru avugwa ahiwanyu mukagica muvuga kuyo tuba twashikirije mu ndwi turiko turasozera turafise kandi na Anisette ku murongo Anise ikaze ku ijwi ry'Amerika
mwiriwe Diane
murakomeye
amakuru ameze atangwa muri Washington DC
je ni ukuri atari ikintu gihava gihinduka mwanya uri imbere turashima
okay natwe mu Rwanda tumeze neza uretse ibibazo by'imvura zimwe na zimwe zigenda bikora ibintu bitandukanye mu turere dutandukanye
wowe uri mu karere ka Hega Anise
ubu ngubu ndi mu mujyi wa Kigali ariko namaze iminsi nzenguruka mu duce dutandukanye nk'akarere ka Gicumbi akarere ka Gasabo nayinyuzemo akarere ka Karongi nategereje ko ndihuze kuba na commenting ku karere ka Karongi aho muri gitondo habyute hari ikibazo cy'imvura nyinshi cyane ndetse yangiza ibintu byinshi bitandukanye ibiraro biracika abaturage bafite ibibazo bitandukanye bavuga bati twebwe turajya mu masoko duciye ku biraro byacitse hajya hangizwa byinshi harimo n'amazu yagiye ariduka ariko amakuru maze kumenya nta muturage n'umwe urabasha kugira icyo ahungabanaho cyangwa se ngo abure ubuzima hano mu karere ka Karongi uretse icyo kiraro cyacitsemo kabiri ndetse n'ahantu ishyirahamwe ryari rifite ibikorwa remezo biza kwangirika bikabije hanyuma nibwo natembera none mu karere ka Gicumbi nyura mu murenge wa Rushaki naho hari icyo kibazo kijyanye n'imvura nyinshi yagendaga igwa ikangiza ibiraro ariko turashimira nk'abayobozi na bamwe nka Emmanuel Gasana Gahima wagerageje gukora ibishoboka igihe umuhanda wafunzwe kubera ikibazo cy'imvura ahita ashyiramo abakozi babishinzwe bagakuramo ya mazi n'ibyondo imodoka zigakomeza zikagenda icyo ni ikintu namushimira ndetse nk'umunyamakuru nk'ijisho rya rubanda nanone nateye imboni mu bijyanye n'uburezi muri uwo murenge wa Rushaki amakuru bambwiye ni uko harimo abayobozi bagenda bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke bashyira ku ruhande rwa mbere bashyiraho nka uwitwa Mansana Jean Damascene wagerageje we gukora ibishoboka aho usanga we na mu gitondo abanyeshuri batarabyuka agenda kureba wa munyeshuri wananiye cyangwa se wananiwe kwiga akaba yamujyana ku ishuri
by'ikosi urakoze cyane rwose Anise kuri amakuru dusabikanirije
murakoze namwe
ngira umunsi mwiza ngaho Kigali
murakoze cyane
ijwi ry'Amerika Washington DC mu kinyarwanda n'ikirundi turase kandi na Elisa ku murongo Elisa
mwiriwe cyane Diane
urakomeye
ego turashima Imana sinzi namwe ngaho ko tujya Amerika
nukuri turashima akazina kawe nkikumva bambarira uwo ngiye kuvugisha narinzi ngo ni umwigeme cyangwa umupfasoni
Ego. Niko benshi bakunze kubifata cyane cyane ahamperere muri Australia ko amazina kenshi akunze kuba y'abakobwa ariko mu Kirundi cyo bitahura ko Elisa ari umuhungu.
Aho muri Australia n'amaki none nga Elisa.
Aha muri Australia mu by'ukuri turashima Imana turi mu bihe bidakanye cyane kandi bidashushe. Mbese muri rusange ibintu byifashe neza cyane gose.
Narumvise ko mugiye kuronka ni radio y'abarundi ivuga ikirundi kugira ngo abarundi bari ngaho Oscar baze bashaka gukurikirana iba irya nina.
Ego inatwe turayirindira nyigishika cyinshi cyane. Kubera ko kenshi ndukunze kumva amakuru nka radio menshi avuga amakuru ya yo mu Burundi ari nka Australia kugira tumenye kugwa mu gihe gucacu turinda guca kujwe rya America cyangwa kuri BBC yuko bitacha bitworohera
none iyo radio izobe ikora gute izobe ikora ngaho nyene ivuga amakuru yo ngaho canke izokwakira nayavuye mu Burundi
nta byinshi nzi kuri iyo radio pe no bambeshe nanje ndayumbuko. Ego
nduga kwijambo rero ryari kuzindukanye no munsi.
Ego yewe kinagomesha kirije ni kumbura ikibazo canke samakenga mfise kubijanye namakuru mwadushikirije abugwa mu Burundi yiri tegeko ryasohotse yuko abajeje umutekano bashobora gukora isaka umwanya wari wose ndetse no mu ijoro kandi atanu mutahe bafise. Kugonje ruhande ndibaza yuko umengo hariho nk'ikintu coba kiboneka leta yoba yiteguye ko bavuze kubijanye n'iterabwoba. Hanyuma ku rundi ruhande bagashobora tubwira ko igihugu kiri mu mutekano bisa nkaho umengo ndaduha kwiyumvira cyane cyane nka twebwe abarundi tuba turi hanze y'igihugu kuko nimba mutwi batwizeza umutekano ku ruhande rumwe hama gacasohoka itegeko kuri itegeko birumvikana ko umengo ni ikintu kije giturumbuka cyane se kibonekana nkaho umengo hari ikintu cyihuta cyane kigiye kuba kugira ngo bamenyeshe abanyagihugu byihuse kugira ngo nibabona kibaye nibaze bakanguke. So ubwo rero kumbure aca nibaza ndiba cyo kintu gituma so kitegeko remere gushika naho bosaka mu ijoro atari umutahe. Birumvikana ko umengo ni ikintu gikomeye cyane kumbure yaba twadufite nk'umutumire nari kumubaza icyo kibazo ariko ko atamutumire ariho ubwo nta kundi sinzi nka mwiga bamenyesha makuru mubaye mufise ico mu kivuga
oya je niti nogira ico ndakivuga ko kuko nta ntemerewe no kufata ico mvuga ku ngingo ziba zitandukanye ndavyitirira ku maradio ariko ico twemeye nuko dushobora kuzorondera umutumire nk'uko bitubwiye hama kagerageza kubahanyisha umuga kubwa ubona vyogenda gute ko ravuga ko bashaka yuko umutekano ukomera kandi ibyaha bimwe bimwe bigahashwa ntibisubire kubaho wowe ubona ko kubgawe ibyari bikwiriye ari ikiga Elisa
mbo ego nkuko ukivuze bashaka kugerageza umutekano ube bawufate ku buryo mbese udashobora guhungabanywa ariko kandi ku rundi ruhande umuntu arashobora guca yibaza mbega ni kubera imbere y'ibyo tegeko risohoka nta bandi bantu bari bagezwe umutekano cyangwa bari bagezwe ibintu by'isaka n'iperereza mugabo bitarinze gushirwamo umukado ako kagene ico ni cyambere iki naco kumbura umuntu yo kwibaza ni kubijanye n'uburyo iryo saka wagiye gukorwa. Urabona kenshi turakunda kumva ku maradiyo ko hari abantu banyuruzwa hari abantu bategwa mu ijuru tari turumva za grenade zama zatewe n'ibindi nk'ibyo kandi kenshi hagiye bivugwa yuko abantu babonye bakoze ibyo bintu rimwe na rimwe urakunda kwambara nk'imyambaro y'igipolisi cyangwa iya gisirikare bagakora ayo marorerwa umva muri icyo gihe ntushobora kumenya ujejwe umutekano cyangwa se uwo muntu yakugendereye nimba koko ari ujejwe umutekano abyemerewe cyangwa ari inkozi y'ikibi yikitse mu kiza bitewe n'uko atanu gutahe abafise. So icyo ni inzira rero tukogwa sinibuka neza umuntu yigeze gushikiriza aho ku radio avuga nini buri barondere nk'imero ya telefone baha abanyagihugu bose ku buryo umuntu aje gusakwa cyane cyane nk'ubuhe by'ijoro kuko ijoro niri nini agize amakenga atume ahamagara hanyuma bamumenyeshe koko cyangwa se bemeze koko aba n'abantu bacu nitwe twabarungitse baje mu matoza nubwo atobwiye guca amatoza ajyanye nacyo icyo ni igikorwa cya leta ariko habeho ikintu kumbere cyuba kiri connecte muri leta kubujye abanyagihugu bohumurizwa akamenya ati uyu ni naka ego aravyemerewe
bivaga urakoze cyane gose urakoze cyane gose Elisa kuri ibyo byumviro byawe hama ico twemeye ni kuzorondera abatumire batandukanye kugira ngo bashore kubandanya bakubwira ivyo bibazo babiguhere ku mucu
ego murakoze cyane kandi murakoze nuko mu murongo
ngire hebiza ngo uturamukiza barundi bari ngaho muri hose hari uri mu gisagara cyane
ndi muri Perth muri Western Australia.
Okay, hama ubabwire yuko baba barundi baba abanyarwanda abanyamurenga bose bashaka kumva ururimi ruca ku ijwi rya America turindiri interano zanyu miganiro bitandukanye aramakuru mutubwira ari ivyumviro muraza muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama muduhe uko tubatora natwe tubarondere mu buterere ivyumviro bitandukanye.
Ego murakoze ivyo bizoshika.
Nurakoze cyane. Trose kandi na Fidel, nundi Fidel atari wa mbere twari twakire Fidel ikaze ku jugi America.
Na
Fidel.
Nza
ikaze muratwumva?
Enda wumva.
Turumva Fidela hari nduru ziri inyuma yiwe tutariko turashobora kumvikana neza turaza kumugaruka ko hanyuma ijwi rya Amerika turaza kubandanya twakira amatelefone yanyu ariko turasko turasa nk'abasozera ikiganiro n'iminota 10 gusa tuzaba duhejeje mu kurindira turacabaha umwanya kugira mutubwire amakuru avugwa hiwanyu ivyumviro ko yatwagiye turabashikiriza canke kuyavugwa hiwanyu nyene muri sanga muri studio y'indu Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Diane Nahazo nije ndemesheje ikiganiro.
Mama papa nabagamba about you ndagalangu ebirungi nakamoto kovimbe I ring on your finger and we design your joge cause you're too fine no you're beautiful silabanga yo baby kusinga you're too simple hey I can never let you go I wanna put a ring on your finger say
nuko rero ntuti bakunze ibijwi ya Amerika usivye ko tubashikiriza makuru agezweho turanabashikiriza n'uturirimbo twatugezweho mu karere nka kano karirimbo I do karaye gasohotse na karirimbo karirimbwe n'umuganda yitwa Baby Cool hamwe n'umugwica nk'abigeme bari hamwe bagi hamwe abanyarwanda kazi Charlie na Nina kano karirimbo rero niho kagisohoka kasohotse jo ku mugoro batukibaza yuko kabaryoheye kitwa I do Baby Cool hamwe na Charlie na Nina.
I do, I do, I wanna put a ring on your finger. Say I do, I do, I wanna put a ring on your finger. Say I do, and I do, I wanna put a ring on your finger. Say I do, and I do, I wanna put a ring on your finger.
Ijwi Amerika Washington DC muratwumva muri mu bisagara bitandukanye bigize isi canke mu mihingo itandukanye muce kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com ikiganiro muri sanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu ako kwa gatandatu vyumwihariko turabaha urubuga kugira ngo mutubwire makuru avugwa ahiwanyu mugeye ico muvuga kuyo muba muri ko murabona canke twabashikirije mukaba rero muri hafi y'agatelefone kanyu murashobora kutubipa gutyo natwe tukabahamagara kugira ngo mushobore kutubwira ayo makuru atandukanye avugirwa mu kibano canyu inumero yacu mu dutora ko ya WhatsApp mushaka ko tubahamagara ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muyandi makuru yaranze inondwi wari umubonano w'abakuru b'ibihugu vya Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru Jim Kong-un hamwe na mugenzi we Jae In aho ejo bahuye ku ncuro ya mbere n'ubwa mbere abategetsi baba bo canke abagiye baramutswa Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo bahuye mu myaka 50 renga ko bwa nyuma hari mu 1953 bisigura ko 60 yari rumanya twose na Emile ku murongo wa telefone Emile ikaze ku juri ya Amerika
akomeye
turashima Imana urakomeye namwe
ezo natwe turashima urabakunda cyane ku juri ya Amerika
urakoze cyane gose natwe nuko
abanyamakuru bose turabakunda cyane
ivyo biradutera intege gose
uko mugire kuraje
uherere nte none ga Emile
andi mu karere k'ibiyaga binini
icyumviro
cyumviro narishise nari cyumviro amakuru numvise ukuntu bazoza gushyira abantu mu ijoro amutahe bafite mani wariwo wose ukuza kubasaka mu ijoro tera makenga umuntu kubera azi yuko mu Burundi hari ibintu bigoye iyo tavuga umwe n'ubutegetsi bashefu ukuremeka intebe ishushe bakaza kugira bakakugirira nabi aho bahaye ingufu zijya mbonera kure baze barakora ibyaha icyaho batavuga rumwe
ni kuvyibaza
nane ko ndavyibaza kubera Burundi turazi ivyaho turazi ibyo bakora nta bubiyobewe na fose ndi kumana amakenga yasikirije y'ukuntu iterabwoba riguma rikirigwa batavuga rumwe n'ubutegetsi iyo byose n'ibintu biteye amakenga yuko hace kwadukwara ntawe ubizi
urakoze cyane gose Emile ugira umunsi mwiza ngaho uri utashimye kutubwira kandi n'uburenganzira bwawe
murakoze namwe mugire umunsi mwiza
urakoze cyane gose mwanyira imbere turava duhana gahindukira ariko mu masaha ari imbere turabafitiye amakuru haza ko ari gice saha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda amwe mu makuru turiko turabacira irya nino harimo nk'inkuru yerekeye umurugujeje gutegura amatora mu Burundi seni aho mu nama yo kunu wa gatanu n'abanyamigambwe bazokwiyamamariza amatora kamarampaka ategekanijwe itariki ya 17 ukwezi kwa gatanu wavuze ko imyiteguro y'ayo matora igeze kure Pierre Claver Ndayicari yarongoye seni yabwiye abanyamigambwe ko uyo murugwi uri mu bikorwa vyo gushikana ibikoresho bizokoreshwa mu ntara zo hagati mu gihugu no kwakira dosiye z'abashaka kuba barorerezi ku rwego rw'igihugu n'intara mu gihe imwe mu migambwe yitabiriye iyo nama nka APDR yamenyesheje ko hariho abanywanyi bayo bari mu mahanga yipfuza kuzohagarikira ayo matora babuzaho biyandikisha Ndayicariye yasiguye ko seni ataburenganzira ifise bwo kwemerera abarorezi imva makungu canke abarundi bari mu mahanga bashaka kuyahagarikira ariko ngo leta y'u Burundi izotumira abo barorerezi imva makungu none mwibaza yuko leta y'u Burundi izohava ibatumira nimba izobatumira izobikora ryari muraca kuri Facebook yacu hariho ivyo twashiriye ko kugira ngo mushobore kugira ico muvuze kuri iyo nkuru Facebook yacu ni VOA radio yacu nuko turasubira saa 12 mu makuru azobagezweho na Lidiane Nahazwe yakoze no sans kimenye na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma twe mpituti weekend nziza uko yumva yakwirarira
Les infos. À Washington.